Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Mijimbere.
Mwiriwe nchuti bagenzi ba hajiwe Nzamba gateka kawe tulikumusi wa mbere nigenekezo ya chumi nizgi muka karo mwaka nuyo mbili na milongi mbili na gatatu musangu ikaze mu makuru tukwa bateguriye ingingo nkuru nkuru ziyagize. Mura ya meza tatu aheze agateka kawa nyororo karahunga banijwe chane mwijanye nogu sinzi karizwa ubuzima kufungwa bita kuikija mategeko hamwe no kubura izyo bafungura kuraza gukurikira ishyirahamwe akate ryakoze amatohoza. Inyifato y'abarezi bagoba izo baragiye iko iri monogoza mu gihugu yari nibizi akurikiranira hafi gisata cindero abivuga afatiye kumwigemeye yaramaze iminsi afunzwe kubera yitabarije ashaka gusambanywa n'umuyobozi w'ishure navyo nyene muraza kubikurikira. Uzo suira gufatwa yabitse gitoro mu nzu azohanwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati yagabishije abajejwe intwaro n'igipolisi ko bategerezwa gucunga n'ibisubire kuba mu kanya nido nido rya makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu ntara ya Muyinga mu gisata c'ubugizi bwa nabi umugabazwi ku izina rya Jafet nimbona yaba ku mutumba Nyamarumba zone Munagano komine n'intara ya Muyinga yarishwe ku munsi wa gatandatu n'abantu bataramenyekana nkuko amakuru ava ku mutumba wa Nyamarumba avyemeza. Jafet nimbona bikaba bikekwa ko yoba yazize amatati y'amatongo nkuko ayo makuru avyemeza abantu indwi akaba aribo bamaze guhagarikwa ku mvo y'amatohoza. Amakuru y'agateka kazi na muntu ihohoterwa ry'abanyororo ugusinzikariza igufa bikoregwa bamwe mu banyororo ikena gifungurwa gibonekeza mu mabohero ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero hamwe n'abanyororo bafungwa bidakurikije amategeko ivyo biri mu cegeranyo casohowe n'ishirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi. Ico cegeranyo kikaba cerekeye amatohoza yakozwe mu kwezi kwa kane kwa gatanu hamwe no kwa gatandatu nkuko bishikirizwa n'umushingwa manza Jean-Claude Ntiburumunsi arongoye gisata c'ubutungane muri iryo shira hamwe mumvirize
aho bijya gitega naho uwitwa Ngenda Nziro Nidasi mu kwezi kwa gatanu tariki 15 yagandaguwe agandagurwa kubera amahiri yakubiswe na bagenzi we bita ko bari mu nzego zijejwe ng'umutekano mu ibohero ngo bari ko baramuhana baramukubita gushikaho yitaba Imana. Aha turahavuga cyane kubera ko abakoze ico caha bitagaragaye ko bahanywe rwose kubera umbure bamwe bamwe mu bakingira ikibaba mbere harimo n'utwa rwo rwego cyagakiza mu biro rya gitega akabashigikiwe n'ubutwari buhero mbere n'umushikiriza manza mukuru nkuko tuvyumba abanyororo bavyidoga. Turavuga kandi byerekanye n'ibohero rya Mpimba aho witwa Majambere Sharif batazira kingi gandaguwe nawe kuganikaje rya 11 ukwezi kwa kane aho yari kagerageza guhunga ariko kibabaje nuko abajejwe umutekano wa polisi tunze igihohero bari bamufashe bamaze kumushira mu mwako yabo ariko umwe ahitamwo guca amurasa aritaba Imana. Turavuga kandi ibijyanye n'umunyororo asanzwe ari umunyeshamakuru apfungiwe mu bohero rya Muyinga Floriane Irangabiye ku igenekerezo ya 16 ukwezi kwa gatanu umuyobozi w'ibohero wenyine yinjiye mu cumba ahafungiwe aja kumusaka kandi ibyo bidasanzwe byemewe ko umuntu w'umugabo aja gusaka umuntu w'umufasoni ahafungiwe ivyo mbere anabikora n'inyuma y'amasaha y'akazi. Turavuga kandi n'ibyerekeye ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere arengiwe mu Bunyoni akaba mbere n'umuntu akomeye mu gipolisi cy'u Burundi imyaka myinshi aho uwo nawe apfungiwe atabonana n'abandi banyororo atamuntu n'umwe bashobora kubonana kambere harigire n'ushika aho hantu apfungiwe n'umuyobozi w'ibohero adashobora kugenda wenyine atari kumwe n'utwari gipolisi mu ntara no kuvuga yuko apfunzwe ukwiwe kandi igihe kirekire.
Muri ico cegeranyo akati Burundi isaba leta n'inzego zijejwe gukurikirana amabohero kwikubita agashi bagakurikirana ubuzima bw'abafungwa nimusubire mu mwumvirize.
bijanye rero namagara y'abanyororo naho turavuga ubukene bw'imiti bavuga impusha zigoye kuboneka kugira abanyororo baje kwivuza hanze mu gihe abaganga basanzwe bakorera mu ndani bataba bishoboye cyangwa bataba bafise ibyuma byo gupima tukavuga kandi n'ubukene kugira ngo abanyororo bashobore gusohoka bagende kwivuza batwawe n'imiduga ikora mu bohero kubera ko usanga abaje bavuga yuko hari ubukene bw'igitoro hari kandi ubwishi bw'abanyororo aho mu mabohero umusitone hari abantu barenga 12,000 aho naho no kuvuga ko dufata ko ari 11,096 abo n'abanyororo hamwe na 94 ni abana bari kumwe n'ababyeyi babo mu bohero kwijana tugahera heza rero ikigeranyo cyacu dusaba Burundi yuko yagerageza ikama yitaho ibifungurwa by'abanyororo ari igikorwa kiyeka kandi bazi yuko ari n'abantu niko abatwara mu bohero boca barahonyanga amategeko babibona cyane cyane mu kugomeza mu nyororo abanyororo baba bararenganye bararahejeje inyororo yabo ko buhanwa bimwe by'akarorero kugira ngo leta yerekane yuko tari inyuma yabyo
turacyari mu gisata cy'agateka kazina muntu n'ubutungane umunyeshuri Christelle Ndayishimiye yari amaze iminsi afungiwe mu ibohero rya Ngozi yararekuwe kuri uyu wa Mungu vyimfata kibanza uyo munyeshuri akaba yagirijwe na sentare ya Kirundo kuba yaramenye amabanga y'akazi ivyo bikaba byabaye nyuma yaho uwo munyeshuri yitwariye umuyobozi w'ishuri rya Mugendo muri komune ya Ntega y'intara ya Kirundo kuba yashatse kumushurashuza umufasoneri ari nibizi arimo bakurikiranira hafi gisata c'indero mu Burundi abona ko ikibazo c'abigeme bashurashuzwa ku nguvu n'abarizi babo gikwiye guhagurukirwa vuba bwango n'ubushikiranganje bw'indero kuko vyabaye umugenzo mubi mu mashuri kubwiwe abacamanza nabo nyene bagizwe ibikoresho mu guca imanza za ngondagonde bakwiye gukugwa mu kazi kugira agateka k'abigeme kubahirizwe mu mashuri kurikira
tumaginishi tutakamba tutibona butungane barereye ku banyagihugu hari ico buzovyara mu minsi yeze bakira ubanza guha ngondagonde inkugu umupfaso niyemiriye ne Sibomana wo kuri ise Kriste Ruwayigitega agenda kwe gutabaza atabariza abana b'abigeme bariko barahohoterwa bariko batwagwa mu shurashuji sentari kimwagiriza ngo yagirije ibinyoma ubu rero wundi yagiye kwitabariza ngo amenye amabanga y'akazi mbega akazi ko mu mashure karimwe ibyo byo gushurashuza abana turasabye umushikiranganje w'ubutungane avugisha ukuri atomore avuga ibizira n'ibitajira mu masentari ayo masentari ko yambika ibara ubutungane ntibishoboka yuko umuntu agenda kwitwara akaba ari waza gufatwa ngo afungwe n'uwagirijwe atigeze umushikiranganje w'ubutungane nakubura nagira isuku mu butungane inzego z'ubutungane ziragwaye amasentari agwaye nakaranda ku Burundi turamusabye rero umushikiranganje w'ubutungane aheje asubiremo ayo masentari ikindi nacyo turasabye yuko inzego z'ubutungane zose kuvuga mu gihe hoba hariho urubanza rujanye n'amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi amabashingiye ku gisimu turasabye babahereza abahinga abacamanza ubona bariko baca imanza zisa n'izindi ntibashobore kuza baraca imanza icy'amaso bakurikije ibyo baronse bifukamunwa baba baronse bimenesha ibanga asabye rero uwo mwana akingirwe ubwa mbere umwana asubizwe amanota yiwe y'umwaka yari yize bamukure mu bihano uwo muyobozi w'indero mu ntara atohozwe ko nawe nyene afise ibyaha byinshi ariko aragiye turashaka umushikiranganje w'indero umushikiranganje w'indero twaragutakambiye kuva kera ubu rero turamusabye umushikiranganje w'indero garukira indero nugende ubwire abanyeshuri n'abarezi bamenye ibidakorwa mu mashuri muri ibyo bijyanye n'imigenderanire y'abigema mu mashuri bamenye ikizira umushikiranganje w'indero turamusabye rero ave mu gacerere ashikize ijambo ry'ihumure ababwira yuko icyo kintu cyitwa guhohotera abana gushurashuza abana gikwiye kuba kirazira kandi umunyeshuri wese w'umuterano umubyeyi wese w'umuterano umurezi wese w'umuterano uzovyubahuka nawe akabazi yuko azoshangazwa n'uwo ari we wese yabibonye aho rero muzoba mukingiye mushikiranganje muzoba mukingiye abo banyeshuri turagusabye ufate ingingo izokwikizwa kuva umwaka w'ishuri ubwo bitangura kugira ngo abana b'u Burundi amashuri haba amahonero kuko ngaho ko wanumye wakingiye ikibaba abayobozi bariko barakora amabi nk'ayo aho ko wanumye wateye ubwoba baba ababyeyi wateye ubwoba baba abanyeshuri wateye ubwoba baba abarezi bahora bibura bakabibyabona ubu rero ibyabona byose biriko birinyegeza kubera wanumye nuve mu gacerere rero turasabye abarezi bose ababyeyi muri Gitega abo bana banyu bariko barononwa nimwe muriko murahomba benshi bajya bategeka inkuru babona ko ari Burundi buriko burahomba ariko wowe wa mubyeyi umwana wa naka ko yafashwe mu bihe nk'ibyo waragiye kumutabariza nawe akabari wacafungwa aho uyo wahurarindira kwejo bizomushikira kandi atanu muzotabaza turashaje rero umuntu wari we wese yamashira hamwe yabakinyeza fashioni babashinga mateka muri he twarabashaje yuko mugerageza mugakingira abana banyu urya mwana yahohotewe gucyo mu kirundo Kristera asa n'umwana wawe asa n'umwana wanje mutamutabarije ngo musabe yuko ubutungane bukora akazi kabwo kandi n'ubushikiranganje ko bukora akazi kabwo aho muzaba mwije gushora abana banyu nta uzobatabarije kuko uzobatabarije tuba duko adakingiye
inzamba
haji inzamba gateka kawe amakuru twabateguri arabandanya umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu umutekano n'iterambere idakumira aragabisha abatware bo mu nzego zo hasi n'igipolisi ko hasubiye kwibonekeza ababika mu mazu igitoro bazobihanirwa yabishikirije no munsi igenekerezo rya 17 mu nama yagirishije babura amatari b'intara zose z'igihugu hamwe n'abarongoye abandi mu gipolisi uwo mushikiranganje avuga ko hariho ugufatanya ivyaha hagati yabo batware nabakibika tumwumvirize
kuri bi rero byigitoro cyane cyane wasanze ko hariho ikibazo aho abajeje intwaro bwo hasi kuvuga abakuru imitumba cyangwa amakaritsiye banyumba kumi n'abandi abajejwe inyemeramabi mu utwo turere abashefu zone n'abashefu do poste mu gipolisi ko nabo nyene bomenga bibaraba cyane cyane kuri ikibazo cy'igitoro aho dusanga mu makaritsiye twanababaye cyane twasanze hari n'imodoka zimaze gusha kubera ibyo kubigura ibitoro nyine n'amazu amaze gusha twasanze ko hariho gufashanya icyaha kwavuze subira gusanga tukagifata ibyo bitoro mukuru mutumba atabitubwiye mukuru wa kazi atabitubwiye shedo zone atabitubwiye ko bose bazofatwa bose inkozi z'ibibi bashobora kujyanwa bakorerwe dosiye mu butungane
Mugisata cy'ibidukikije naho kugwiza amashamba habanje gukingirwa ayasanzwe ahari no gusubizaho imbibe zayo mashamba zizwi kuva mu ntambara yo mu 1993 ni kimwe mu nyishu ziramaze gukingira amashamba n'ibinyabuzima byarimo ivyo biri mu iketi ishira hamwe ry'abagenzi b'ibidukikije yandikiye kuri uyu wa Mungu umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije kubgama Melissa Bushimike arongo iryo shira hamwe kugwiza amashamba kuva ku bice 5 kwijana kugera kuri 11 kwijana birashoboka gose leta ibishizemmo inguvu tumutega amatwi
muri kiryo giho tubona amashamba mu gihugu cacu c'u Burundi ageramiwe akageramirwa n'imiryo ya nyakanga n'abantu baja kugererayo bagaca ibiti bagahiga ibikoko ayo mashamba na cane cane mu yumanuko bw'igihugu nkaya mukunguru kambasi aya kinoso ya mabandanya nzalake aya makamba ya vyanda aya rusizi asigaye amwamwe avugwa kwizina twamusavye ngo akore ibishoboka byose akingira ayo mashamba mu gushira mu ngiro itegeko ryagenga naryo akaba ari code forestier arishyire mu ngiro afashijwe na UBP afashijwe n'abajeje intwara kuva hasi gushika hejuru afashijwe n'abajeje umutekano kugira ngo ayo mategeko aje mu ngiro ya mashamba yacu akingigwe ahejeje gukingira ayo mashamba rero twamusavye kuduza ibice 5 kwijana bisanzwe by'ayo mashamba ayaduze kubice birenga 11 kwijana kugira ngo igihugu cy'u Burundi cemegwe ko gifise amashamba gitegerezwa ko gifise ibice bishika 11 kwijana by'amashamba hanyuma rero mu kuduza ayo mashamba atangura subizeho imbibe z'imbere y'intambara y'1993 yongere akora ibishoboka byose mu kuronka itegeko bwirizwa ry'umukuru w'igihugu rikingira imisozi ya Kibimbi na Nzegwe ari mu yahora ari intara ya Makamba na Bururi imisozi ya Nkoma mu yahora ari intara ya Rutana imisozi ya Mpungwe mu yahora ari intara ya Province Rugigi Birime iri mu yahora ari intara ya Cankuzo Gihinga iri mu yahora ari intara ya Mwaro na Kigambwe yahora iri mu ntara yahora ari ya Makamba tubitumwe nuko tubona iyo misozi ifisi bituma vyokingirwa mu kuduza ayo mashamba kuri ivyo bice 11. No kuvuga ko iyo misozi atabantu babaho irafise imetero uvuye ku mazi zirenga ku 251, ubushuhe burarenga ku bice 2.5 degrés Celsius. Igifungu be n'imvura biriyo bihagije, imvura mbere ikagwa kubirenga 1540 n'ibice 4 vy'imilimetero ku mwaka.
Imbere yo gusozera no makuru mukurikirana gakino kari giteka, tunywere mu gakuza.
Tunywere mu gakuza na gakino mutegurirwa n'amashira hamwe rigiteka na movement ina mahoro. Mukagashikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.
Duce dusozerera ano makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese abariko baradukurikira. Sinye nije imbere nije nariko ndayabashikiriza, ndabikebanuye naho ubutaha.